mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radiju gya Amerika isamina ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri cya 18 muri 10 na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze
undi gufata ibihumbi 17 n'ijana nabifata ku bwanje nka buri kintu nakora umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo
kuko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadorari abiri twebwe tugeze ku rwego rwo kurya izero n'ibice bibiri
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abakongomani bamaze imyaka irenga 20 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ubari mu ikambi yahitwa Kiziba bavuga ko babayeho ubuzima bubi cyane iyo nkuri muzo tugaruka ko handi hato murabiha gufi y'amaradiyo yanyu Ariko imbere iyo nkunshe ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze ndababwira mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa hagabisha abarya ibiturire muri Afrika y'Epfo mu ijambo yashikirije inama nshingamateka amaze kwemezwa nk'umukuru mushasha w'igihugu cya Afrika y'Epfo yavuze yuko abiri mu migambi yiwe yihuta gutuza igiturire muri ico gihugu cafukamitswe naco Cyril Ramaphosa rero yemejwe ejo n'inama nshingamateka akaba bidiye uwo muri uyu mwanya Jacob Zuma yatanze imihoho kwa gatatu nyuma yo kuremerwa nabo mugambwe we ANC Ramaphosa yemejwe atatora ribaye kuko atawundi mukandida yigeze atangwa ngo bahangane muri uyu mugambwe abagizi n'amashinga mateka basaba Cyril Ramaphosa kugerageza kurwanya no kurandura ibiturire kandi murumvise ko yavyemeje Cyril Ramaphosa w'imyaka 65 yarasanzwe ari we yosubiriye Jacob Zuma nyuma yuko torewe kurongora umugambwe ANC atsinze Nkosa za Lamine Zuma Umukuru w'igihugu mushasha wa Liberia George Weah azogendera u Faransa ku magenekerezo ya 20 gushika ku ya 23 y'ukwezi kwa kabiri kandi azokwakirwa ku munsi wa gatatu na Emmanuel Macron perezida w'u Faransa ivyo vyemezwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Faransa Élysée vyatangajwe kuri no wa kane ruzoba rubaye urugendo rwa mbere George Weah agize ku mugabane wa Buraya kuva atowe nka perezida wa Liberia urwo rugendo rw'uwo yahoze ari rurangiranwa mu mukino w'umupira w'amaguru Ruzoba rugamije kugiranira imigenderanire mu by'ubutunzi hamwe n'ibibazo by'ubuzi kurwaruka no kuraba ingene inkino zofasha mu iterambere ry'igihugu nk'uko ibiro vya perezida w'u Faransa bibandanya bibitangaza Radio ijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushora kumva iganiro vyacu muca kuruga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze abanyororo bagira ku 518 bo mu mabohero y'ingozi mu gihugu cyo Burundi bari kuwicese ku kigongo cy'umukuru w'igihugu pya nkuru nziza inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ingozi Jean Bosco turi kumwe kuri telefone Bosco abo bari kuwe bava mu yahe mabohero
ego Diane hare kuwe abanyoro bashika 518 n'abagabo bagera ku 458 bo mu bihero ry'abagabo ryangozi n'abakenyezi baharugwa kuri 60 bo mu bihero ry'abakenyezi ryo ngaha ingozi nyene abanyoro rero bakaba bare kuwe leta y'u Burundi kugira itanguze icese gushira mu ngiro ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu aho yakorashikiza ijambo abarundi ryo kubifuriza umwaka mushasha leta ikabayarungitse umushikiri ikabayarungitse umushikiri zamanza mukuru wa Republika ariwe Sylvestre Nyandwi akaba rero ariwe ya rekwicese agira ko aranatanguza gutanga impapuro zimwe bita imitahe yo kurekugwa ku banyororo barekuwe.
Ni giki kizokwisungwa kugira ngo barekugwe hama bategekanywa kuzobandanya barekugwa uretse aba 518 nibangahe muri rusange.
Ego aba ingingo y'umukuru w'igihugu yo guhatanga ikigongwe ku banyororo nkuko umushikiriza manza kizigenza wa Republika yavuze izokora ku banyororo bagera ku 2,500 mu gihugu cyose. Abazoba rero bagiye kure kugwa ahanini harimo abakenyezi bafite inda cyanke abakenyezi bafite abana bakiri bato, harimo abagendana ubumuga, hakabamo kandi n'abagiye bakigwa abakiriwe imanza bagahabwa ibihano by'imyaka iri munsi cyanke ingana n'itanu. Ariko rero muri abote nkuko twabibamenyesheje abagezwa ibyaha bikomakomeye nko n'ibyaha bya genocide byanahabyagahomera munwa ibyaha byo mu ntambara ibyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu abo ntibarabwa n'iyo ngingo.
Hari abarekuwe hari ico bakubwiye kuri iyo ngingo ingene biyumva uko bagiye gusubira mu buzima bwabo busanzwe?
Ego Diane cyano kumenyesha nuko muri kano kanya hari ko arashikizwa amajambo washoboye kuvuga n'umwe gusaje abaserukira abo nawe akaba yari asanzwe ari ubuserukira abanyoro mu ibohero rya Ngozi nari mu barekuwe ubu yashimye. Ariko rero ubu ntibarashobora kumva neza kuko baracyabahaza amapuro baracyari mu ibara ntibarasohoka burundu, ariko ubu turabarindiriye ku muryango n'imiryango yabo kugira ngo dushoboye kuvugisha abaje kubategera cyanke abo bagiye gusohoka kugira twumvirize neza na neza akamwemwe bafite.
Abarongoye amabohero yo hari ico bavuga kuri iyo ngingo?
Abarongoye amabohero barakenguruka cyane ko leta yafashe mu minwe ya cyane umukuru w'igihugu ikibazo cyo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo buboneka. Ariko rero naho bagabanije ubwinshi n'ubu babandanya basa bavuga yuko amabohero agifise ibibazo bitari bikeya. Muri byo harimo nk'ibijyanye no kubura aho abanyororo bashobora kwigishirizwa imyuga kugira abazoshobore gutabuka iwabo bafise bafite umwuga bize ushobora kubatunga, gutyo bakavuga ko abo barekura mu kanya bakagaruka byo tuma batasubira kuguma bibonekeza mu bahore ngo babandanye buzura. Ikindi nacyo bavuze ni uko imanza zitebwa gucibwa zituma abari kuronka ikigongwe mu bandi badashikirwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu
abakavuga ko bize
bitigira ibyari gushobora kurenga.
Urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarurinze, ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza kongera kugukenera mu makuru yacu yo hanyuma utubwira ibindi.
Urakoze cyane.
Kuri no wa gatanu habaye imyerekano yakozwe n'urwaruka rushigikiye umunyepolitike Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Iyo myerekano yakozwe imbere ya ambasade y'i Nairobi ya Amerika, ambasade ya Amerika iherereye i Nairobi. Eroje wirika neza ariko arakurikirana ino nkuru, turi kumwe ku murongo wa telefone. Eroje amahoro ngaho Nairobi. Kubera ko urwo rwaruka rwakoze iyo myerekano rukarukorera imbere ya ambasade ya Amerika i Nairobi.
Ego mediani mire kano gwaru kwa gwaru kore imbele ambasade huko zako kuhia mjiza ambasade wa Amerika ha ina Nairobi ya kwa Frank Godek hani marero umu ambasade wa mwagiza yuko yivanga muri politike ya Kenya basa kia kaneka ene kugwandiko gwaso se kumusi wa mungu mbele ni kuja Amerika kugwandiko tukaba tukua larukodeko aho Godek ari mu bandi ba ambasade b'ibihugu bya rutura bo muri Kenya bavuze ko Kenya igeze mu mayira abiri kandi ari igihe cyo gukoma akaruru ko gutarariza Kenya ibintu bitayayangara muri iki gihe barabyene politiki y'abagenda y'igihugu. Abagabati rero Godek ariko yivanga muri politiki y'igihugu akanamwagiriza yuko ashyigikiye cyane cyane perezida w'igihugu Kenyatta kuko aba bashyigikiye Raila Odinga bavuga yuko Raila Odinga ari umukuru w'igihugu w'abanyagihugu bitorewe n'abanyagihugu.
Ubwo rwaruka rwarirungana gute?
Yani ubwo rwaruka rwariruto ejo basaba abanyamakuru kuza gukora inkuru cyo kuraba imyerekano abantu bari bati baje kubona mbere n'abashinja amateka cyangwa abandi bategetsi runa n'inasa, ariko bari bake cyane. Rwaruka rwatanguye ari abantu batarenga 12 mu nyuma bajya kuba 70 ngira ko nk'abagera ku 8 naho bari bake mugaba rero hari ikorwa bakoze kuko baturinda ya Amerika bagenda imbere ya ambasade baravuga ibyo bifuza basuka Amerika basuka umukozi cya Amerika Trump eka mugaba ari bake
hari ico ambasade yoba yababwiye haba bayirongoye canke abakorera muri ambasade y'abanyamerika na Nairobi gairoje ibwirwa rwaruka
ego mediane imbere ko kubwira ico ambasade yoba yarabwiye niko n'umutekano wari wakomejwe mbere n'aba bakoda barasa bakagema cyane n'umuntu kandi ubati wa gema ni sadi sa na itere bari ejo kuri ambasade n'anze bwo mutekano bwa Kenya aba polisi n'abasirikare bahari mbere ya ambasade ya Amerika kuba yizi isanzwe irabana na hasanzwe bakoreye ibiro byawo ni ngai Nairobi ariko babaretse urwaruka nyine rurashikirira ibyo byago hanyuma kuri ikibazo mbarije ni ukuvuga uko Daniel Chavez akaba ari icyegera cya kabiri cya ambasaderi Godet yaje asabwa urwaruka yuko abarongoye bo kwinjira bakaganira bagasiza ibyo bashaka
urakoze cyane gose
rero umutware bashoboye kwinjira indani
urakoze cyane gose Eloge wirika neza nawe uyu nkuru urabandanye ukurikirana turagaruka ko hanyuma tumira mate gato hama duce dukubitira mu ikambi ya Kiziba iri mu gihugu cy'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya Kiziba iri mu gihugu cy'u Rwanda zitakambira abagira neza kuzigaruka ko mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yavuganye na bamwe muri bo bamugira uko babayeho.
Turumva aho kwicwa n'inzara twakwicwa n'isasu kuko umwana y'inzara muriye ararambarara akaryama kumva gahinda karakwije ariko inzara
ni impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka isaga 20 mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba ziravuga kuko iminsi igenda iba myinshi ari nako imibereho yazo irushaho kugenda isinzikara kuri izi mpamvu.
Mfite abana babiri nanjye wa gatatu undi gufata ibihumbi 17 n'ijana nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora nta muceri urimo nta kawunga nta bishimbo nta mavuta niyo fuyo nyiguze imara ibyumweru bibiri umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo.
Impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga 190 y'amanyarwanda wareba kuri statistique y'isi uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadorari abiri abari munsi bakarya idorari rimwe twebwe tugeze ku rwego rwo kurya izero n'ibice bibiri.
Ifunguro rya mu gitondo riri gutwara amafaranga angana na 95 nimugoroba ukarya amafaranga angana na 95 ese 95 y'amafaranga y'u Rwanda yagura iki gituma urya n'indazi ntago wayigura ari imwe. Mu by'ukuri aya mafaranga bari kuduha ntago ari kugeza ku cyumweru ngo agisoze umuntu akirya. Nanone ibyerekeranye n'ubuvuzi abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze transfere zo ntago zikiboneka ziboneka mu buryo umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga aguye bitewe nuko atabonye uburyo avurwa.
Icyongeyeho kumva bahora bari hasi akiga karangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda ariko baje gutanga akazi nimbe bakorana akazi kamwe mu kiganga ugasanga umunyarwanda afata ibihumbi 400 impunzi bakamweza ibihumbi 20 kugeza kuri ubu tuvugana guhera ku mwana mutoya ukageza ku mukecuru arumva ko agomba gutaha.
Ibibazo birimo imfashanyo yabaye yanga byo kudahabwa amahirwe yo kubona imirimo kuba nta bundi bw'inyagamburiro bituma batabona icyizere cy'ejo hazaza bavuga ko biri mu bituma bifuza gutaha cyangwa bakimurirwa mu gihugu cya gatatu aho babona amahirwe yo gukora bakibeshaho. Nyuma y'amabaru w'ijuru ry'Amerika ryaboneye kopizi impunzi zandikiye Leta y'u Rwanda n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR zigaragaza ibibazo zifite by'imibereho zinasaba igisubizo kuri ibyo. Hari n'amakuru izi mpunzi zivuga ko zumvise yuko bishoboka ko zatuzwa mu Rwanda. Ni amakuru zitishimiye na gato.
Ntago twaba abanyarwanda turi impunzi z'abakongomani zitegereje umutekano kugira ngo ugaruke dutahe iwacu.
Nta na rimwe no mu buzima nta na rimwe byigeze binabaho kuva inkambi yagera ngaha ngo dukenere gutura u Rwanda. Ntagiye twigeze twifuza gutura u Rwanda yaba n'abana bavukiye ahangaha bose nta muntu ukeneye gutura mu Rwanda.
N'ubu ngubu dufite amakuru two muri no nkambi ya Kiziba hagomba kuzokorerwa abantu 950 abandi bose bagashirwa mu byiciri by'ubudehe. Tukibaze ubwo budehe bagiye kubukora abanyarwanda ko babafite bashaka kuja muri ibyo byiciri umukongomani bamushira mu cyiciri cy'ubudehe kuzihe mpamvu.
Aya makuru ni nayo yakuriye umwuka mubi bituma Leta yikanga igisa nk'imyigaragambyo mu nkambi. Byatumye inzego z'umutekano kwa mbere w'iki cyumweru zihurura zishaka guta muri yomba bo zikeka ko bihisha nyuma y'ibi byose ariko impunzi zihagarara naho
dufite station ya police iri mu nkambi hariho station ya police iri ku Kibuye hariho station ya police iri ku Karere ariko haza umupolisi uhagarariye inkara ku kantu gatoya tutamenya ukavuye amakuru y'impuha tugiye gukurikirana amakuru hafi dusanga bari baje bafite abantu bamwe bagomba gushimutwa muri komite bakaja gufungwa muri make n'ubuzima dufite hano n'umutekano muke urimo
guhaguruka kwizi impunzi zivuga ko zabitewe nuko no mu myaka yashize hari ubwo abayobozi bazo ku rwego rw'inkambi bagiye bafungwa bazira ubusa kandi ko no kuganira hagati yabo ku bibazo byabo bwabo basa nk'abatabyemerewe igihe cyose hari ababigerageje bagiye babizira ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro bahagaze bahangana na polisi kugeza isubiyo nta n'umwe itwaye ariko ntibarashyira umutima hamwe kuko isaha n'isaha bamwe muri bo bashobora gufungwa bwana Patrick Bimenyimana wayoboye inkambi avuga ko nawe yigeze gufungwa zira kuvuganira abo yarayoboye
kuba narafunzwe nuko twatiri kuvugira impunzi n'uyuba nsimbuye ejo bari bamutwaye nuko ari impunzi zavuze ati umuntu wacu ari kujya he umuntu wacu ari kujya he babona ko byagaragaye babura n'ubusobanuro baramwihorera ariko n'uyu munsi haba mu ijoro haba kumanywa bashobora kumutwara bashobora kuvuga ngo bafite n'inama ahantu runaka ari mu mugi ku Kibuye cyangwa se nahandi ukabona umuntu baramutwaye mbese turi ahantu senzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira uburyo cy'umuntu afatwa nk'inyamaswa cyangwa se kimonyo kitafito ukibariza
kubw'ibi bibazo by'uruhuri bwana Mbangutse Mahombiriwe uyoboriye inkambi ya Kiziba avuga ko buri munsi hari imiryango imusaba kubashakira uburyo bwo gutaha bagasubira mu gihugu cyabo nubwo bavuga ko bazi ko kitaratekana
kuva ukwezi kwa mbere kwatangira kuva nka tariki 10 nta munsi ujya wira nta kiriye imiryango ibiri ivuga yuko ikeneye gutaha hari nabo biba ngombwa ugafata icyemezo ugashaka nahano umwindikishiriza wenda ni na mironko y'ibishyimbo kugira ngo abone icyo yahaha uwo munsi kugira ngo ubone akuva mu maso naho ubundi ni ikibazo gikomeye benshi bakeneye gutaha kubera iki kibazo cy'inzara cyane bararambiwe cyane
ntiturabasha kuvugana na ministeri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi kuri izi ngingo tukazabigaruka mu makuru yacu ataha Claude Ganza Munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Jiji Amerika
Claude Ganza urakoze cyane tukiri mu gisata c'impunzi leta ya Uganda itangaza ko ijaratanguye amatohoza ku kibazo ca bamwe mu bakozi bayo bagirizwa kunyuruza amafaranga yagenewe impunzi zahungiye muri ico gihugu menyesha makuru w'ijuru rya Amerika I Kampala Ignatius Bahizi aratubandaniriza ino nkuru
Ministri Hiraruneki yabwiye imbaga y'abanyamakuru yuko amakuru y'inyuruza ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi gusaba impunzi ruswa kugira ngo zibone serivisi byasize imbyiro igihugu cya Uganda kizwi nk'igihugu ntangarugero ku isi hose mu rwego rwo kwakira neza impunzi no kuzifasha gusubira mu buzima busanzwe no kubera iyo mpamvu Oneki yavuze ko hatangiye amaperereza asesuye kandi yigenga akuriwe n'igipolisi cya Uganda gifatanyije n'inzobere z'umuryango w'abibumbye mu maperereza agendereye guperereza ikibazo kugeza mu mizi ku buryo ari nta n'umwe wabigize mu ruhari uzasimbuka ingufu z'amategeko Ministri ati tumaze kwakira aya makuru y'inyuruzwa ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi kwaka impunzi ruswa hamwe n'icuruzwa ry'abakobwa b'impunzi twahise dutangiza amaperereza kandi ubu igipolisi kimaze kuduha raporo y'agateganyo turahamiriza abanyagihugu bose hamwe n'imiryango y'isi yose itabara imbabare yuko tuzakora ibishoboka byose kugera mu mizi y'iki kibazo ubutegetsi ntabwo bushobora kwihanganira ibikorwa nk'ibi inzego z'amategeko ziteguye guhana zivuye inyuma abo bose babigize mu ruhare
in accordance with the law of the country there will be our judicial system to support us if we find all these criminals they should be really severely punished
Ministri yongeye avuga yuko kugira ngo batabangamira amaperereza abakuru b'inzego zitandukanye mu ishami rya leta rishinzwe impunzi kuva kuri komiseri kugeza ku bakuru b'amakambi batandukanye batungwa agatoke muri ibi bikorwa itegeko ryo kubahagarika ku kazi ryatanzwe kandi kugeza ku wa kane w'icyumweru gitaha bazaba batakiri mu mabanga yabo kugeza ubwo ubutabera buzabagira bere cyangwa bakabafatira ibihano kandi leta akaba yiyemeje yuko aya maperereza azarangira mu gihe cy'ukwezi kumwe cyonyine ukurikije urwandiko ijwi rya Amerika ryabonye amakuru y'inyuruzwa ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi kwaka impunzi ruswa hamwe n'icuruzwa ry'abakobwa b'impunzi yagejejwe mu butegetsi y'imiryango yita ku mpunzi mu mpera z'umwaka ushize ministri ubishinzwe asaba bamwe mu bakozi ba leta ko baba bahagatswe ku kazi dore ko n'ibihugu nka Amerika Uburayi n'ibindi bitanga imfashanyo byari bimaze kubwira leta yuko bigiye kuyihagarika iramutse itagize icyo yakora ariko inkuru akaba yarageze mu itangazamakuru mu kwezi gushize ukurikije ministiri ubutegetsi bwahise butangiza ibarura risha ry'impunzi zose ziri mu gihugu bareba umuntu kuwundi, ariko imibare itizewe akaba yerekana ko igihugu gicumbikiye impunzi saga gato imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane. Minisitiri yongeye atangariza abanyamakuru yuko igihugu kuri ubu cyugarijwe n'ikindi kibazo cy'impunzi nshasha z'abakongomani barimo guhunga umunsi ku wundi, akaba bakiri zisaga ibihumbi bitatu ku munsi, kandi akaba afite amakuru yuko hari n'abandi bakongomani basaga imiliyoni bakiri mu gihugu cyabo ariko bateganya guhungira muri Uganda kubera umutekano muke urangwa mu duce twa Ituri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Akongera gusaba amahanga yuko Uganda ikeneye indi mfashanyo itubutse kugira ngo itabarize imbabare. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Mafuta uchukubiri nungera kuba wewe ufite nokuri ubarushisha nihigwe ufite gusegura nokuri rinagenda risama na nachi muzichuza turi kumwe na chuzifuza na weru kanyongera umukanka ryoerwa nibihe kubera kunyita Zamuri ya juru nkibagirwa ijoro ubera kubishoboye
akaririmbo ni Try Me Kashali na Nina abaririmbyikazi bo mu Rwanda basuturimbo turyoshe harimo Zahabu Kakunzwe harimo n'izindi nyinshi cyane gose twizere nshuti bakunzi ko muri ko muragira weekend nziza mwayitanguye aho muri Ijwi rya Amerika turaza kugerageza tubaherekeze turashe mutwe turimbo dutandukanye akanika kanya rero duca tukubaha haba turimbo mudusaba haba gutasha wa mbere duhaye ikaze akabi Davin ikaze kujo gya Amerika
nakoze cyane
urakomeye
urakomeye cyane
mwe twakiriye abapfasoni cyangwa abigeme kujo gya Amerika biraduhimbara gose kuka kenshi ntitubaronka Davin uri amajahe sabwe
mu karere ka Gatsibo
havugwa make ngaho muri ako karere mu gihugu cy'u Rwanda
rao nta kibazo turakomeje
n'ikintu n'iyose nta kibazo nuko ukabushaka rero no musi gutasha bande ga Davin
kinama cyaka gusuhuza aho ndimwe bagiye bari mu karere ka Nyaruguru ndakoze mama wanjye uri mu karere ka Nyaruguru nanone bakaza bange bari Tumba Manuel na Bosco baramukazi banjye ngira nkatuza mukuru wanjye uri Rwamagana n'inshuti zanjye ziri Kayonza n'abandi bose bari kurinza bakurikije ibya Amerika.
Okay, urakoze cyane gose Davin ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego, murakoze cyane nawe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose nkano mango no musi muramenyera ko tubaha akajyo ko gutasha abanyu tukabahuza n'abanyu aho bari hatandukanye biroroshe muduhaka nimero kanyu ka telefone hama tukabihamagarira mushaka kwicisha kuri Facebook yacu ari yo VOA radio yacu.
kigoye kubaka kurusha icyizere ku isi n'igicucucucu cyawe mu mwijima kiragusiga siga aho guhangayika n'ukuri ni wowe naremewe mu nzira y'abakundana ukuri kurakenewe na nta kimwe uzicuza turi kumwe nacyo uzifuze nawe kanyongera umwuka nkaryoherwa n'ibihe kubera kunyitaho nta wundi ugeza muri iryo juru ntibagirwa ijoro kubera kubishoboye.
Shalina nina ngo trust me nyizera ngo icizere urya ni kintu ugikomeye cyane gose niko bari kwararirimba si jenda nabivuza ariko ngira niko binari. Twese kandi na Dieudonné ku murongo wa telefone. Dieudonné ikaze ku juri America.
Ego murakoze.
Urakomega Dieudo?
Turakomeye.
Kumenga weekend ntibikira canga mu kagosa hura.
Ani nziza kweri ni nziza.
Kweri
turashimye.
Uherereye amajaye?
Muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi.
Komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Havugwa makinga ku komine Kiremba mu ntara ya Ngozi.
Na meza kwe.
Warahejeje kwiyandikisha kugira ngo uzutore.
Yego tuzatwarahejeje.
Nuko rero Dieudonné ugashaka kuno munsi juri ya Amerika ari gukumbuza abande.
Nashaka munsuhurize abavyeyi.
Mhm.
Munsuhurize bene wacu.
Mhm.
Unsuhurize n'abanyeshuri nyene twigana.
Mwigana amajahe gadiyoda.
Aha nyene ikiremba kuri aje ndi muri rise.
Uri muri rise Kiremba. Aha. Bose ugacubipfuriza iki?
Ndabipfuriza weekend nziza n'umunsi mwiza.
Urakoze cyane gose nawe we ngaho ikiremba. Abajone batwumviriza muri ngaho namwebwe turakeneye ko muzamuragira ico muterere mu biganiro byacu bitandukanye.
Sawa
nani tutakwatiri kumwe saa chene. Saa kumi. Gohama hariho ikiganiro muri sangamisi yose kwa Mungu cahariwe urwaruka. Muraza muraguma hagufi ya maradiyo muduha amatelefone tubahamagare.
Kweri turaza kubikora.
Urakoze cyane gose. Twese kandi
nandu. Muragize neza.
Urakoze. Twese kandi nandu Imana ku murongo wa telefone. Ndu Imana ikaze ku murongo ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ni mpore ganduye.
Ego na mahoro.
Na uherereye?
Ni mu gisagara cha Bujumbura.
Amajahe neza na neza.
Neza na neza ikiriri.
Ikiriri. Mu bategetse.
Ego.
Akazuba niko se canke mwe muca mufata akayaga kisurorezo.
Akayaga karahari hameze neza kurenza.
Nuko ndu Imana ugashaka kwijuga Amerika nawe ri gutahiriza abande.
Ego na shaka gutasha abiwacu bari i Tanzania mu kambi y'Induti.
Mhm.
Berit.
Mhm.
Nubundi twanorine. Ego dutasha bari hanze bonyene.
Oya urashifisa uburenganzira bwo gutasha nabandi ntacu. Twaguhayiza muri twori kwa kanyina nawe.
Ataje n'izindi cyuti ziwanye ziri hari ya mwishanga. Mu Rutana ikayeru.
Aha.
Muri sosumo. Igitega.
Urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza.
Nabari arusha muri Tanzania.
Urakoze cyane gose.
Ego murakoze nawe.
Mhm. Hariho n'uwindi witwa Jean-Marie nawe nyene yari yavuze ngo abakunda ijwi rya Amerika bicije kuri Facebook mwese abifurije umunsi mwiza reka natwe tugire nkawe tubifurize umunsi mwiza nshuti bakunze mwatwumviriza. Yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingénieur Joe yashikanyaho muri na Lidiane na Hazomisi ya 18 Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha.
Nyongeru muka ngaryo erwa nibihe kubera kunyita na wundu geza muri iryo juru nkibagirwa ijoro kubera kubishoboye.